iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radishwe cy'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwironeza nchuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Radishwe cy'Amerika ikaze mu makuru yo kuri no saha. Umugwi w'impunzi ziserukira abandi bari mu nkambi y'impunzi muri Tanzania uri i Burundi muri iki gihe kwirabira ingene umutekano wifashe ni mu nyuma aho bazoca basubira inyuma kubwira bagenzi babo ibyo biboneye mu ntumbero yo kubaremesha kugira ngo bahunguke.
Ni igikorwa gitunganywa n'abahunze baje kuraba mu gihugu bahungiyemo uko hameze kugira bazoheze bafata ingingo yo guhunguka. Twagize inama turabona ko ibitigiri by'abarundi bahunguka bava muri Tanzania baguma bagenda bagabanuka cyane.
Iyo ni umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Nestor Bimenyimana. Hanyuma naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirukanye umuvugizi w'ingabo z'amahoro za ONU ni nyuma y'imyirakano iheruka kuba mu gihugu. Amakuru yacu rero tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirukanye umuvugizi w'ingabo z'amahoro za ONU inyuma y'imyerekano yabaye mu gihugu. Jeanne Mukankusi araduha idonido kuri inkuru.
Ibaruwa yirukana Matthias Gilman Ijwi rya Amerika rifite ikopi yanditswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo. Itegeka uwo muvugizi wa MONUSCO kuva mu gihugu, imushinja guteza umutekano muke waje kuvamo imyigaragambyo yaguyemo abantu mu cyumweru gishize. Abantu 36 ni bamaze gupfa muri iyo myigaragambyo yamagana MONUSCO, barimo abasirikare ba MONUSCO 4. Bishwe mu cyumweru gishize mu gihe abantu 100 bigaragambije bakangiza ibintu bagatwika inyubako za ONU mu mijyi myinshi yo mu burasirazuba bwa Congo. Abasivili bashinja izo ngabo kuba zimaze imyaka irenga 10 zikorera mu gihugu, zikananirwa kurinda abasivili urugomo rw'imitwe imaze igihe yarugukuje akarere. Umuvugizi wa guverinoma yavuze ko Matthias Gilman yatangaje ibintu bidakwiye byagize uruhare mu kuzana umwuka mubi hagati y'abaturage na MONUSCO. Cyakora ntavuga ibyo yavuze. Hari abavuga ko mu kiganiro aheruka kugenana n'itangazamakuru yabajijwe niba yakwemeza ko u Rwanda rushyigikiye umutwe wa MA-23, avuga ko nta byemezo bifatika afite bya bihamye. Gilman n'umuvugizi wungirije wa MONUSCO ntacyo bahise bavuga ubwo bari babisabwe n'ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters dukesha inkuru. Guverinoma ya Kongo yanavuze muri iki cyumweru ko ishobora kuzongera gusuzuma umugambi wo gukura ingabo z'amahoro za ONU mu gihugu biturutse ku myigaragambyo. Ni icyemezo MONUSCO yavuze ko ishyigikiye. Intumwa za ONU zizava muri Kongo mbere y'impera za 2024 nk'uko umugambi wo kuzikurayo wateganijwe mu mwaka ushize, ariko guverinoma igamije kwihutisha icyo gikorwa. Byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Rutundura.
Igisirikare cha Burkina Faso kivuga ko cisha abasivili gihe cyariko gihangana n'abakoresha iterabwoba. Idoni Eugene Mukankusaduha.
Icyo gisirikare cyavuze ko cisha abasivili kitabigambiriye mu gitero cyo kurwanya iterabwoba mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu mu ntangiriro z'icyumweru. Cyakora birenze kuvuga umubare w'abasivili bishwe. Abaturage bako karere babwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko abantu bagera kuri 37 biciwe mu gitero cyo kuwa mbere hafi y'umudugudu wa Fugunowa mu birometero hafi 10 uvuye ku mupaka wa Togo, aho bamwe nyuma bahungiye. Ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika bimaze igihe bihanganye n'inyeshyamba z'imitwe ya Kiisilamu, imwe ikorana na Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu igenzura ibice binini by'ubutaka kandi ihoriga ibitero. Mu itangazo umuvugizi w'igisirikare yavuze ko izo operasiyo zatumye babasha gufata ibyihebe byinshi. Amakuru y'abapfuye menshi yagiye yemezwa n'abantu bagiye gushyingura. Abatanze ayo makuru basabye ko amazina yabo atatangazwa kubera umutekano wabo. Abantu 9 bakomeretse bajyanwe ku bitaro by'akarere Idapaonge mu gihugu cya Togo nyuma y'ibyabaye nk'uko amakuru yo mu buvuzi abivuga.
Yakoze mugenzi wacu Eugene Mukankusi ku makuru yadushikirije amwamwe avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya na makuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Umugwi w'impunzi ziserukira abandi bari muri Tanzania wararungitswe mu Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe, hanyuma bazosubira inyuma kubwira bagenzi babo bahunguke. Bitegekanijwe ko hazotemberera igihugu cyose, naho biruko hari abagenzi babo basigaye mu nkambi y'impunzi banegura icyo gikorwa, bakavuga ko cyateguwe n'igihugu bahunze. Ni inkuru y'umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika, Pierre Claver niyo nkuru.
Izo mpunzi ziserukira izindi na barundi 15 binjiriye ku rubibe rw'u Burundi ruri ku Mugina muri komine Mabanda, intara ya Makamba ihana urubibe na Tanzania mu bumanuko bw'igihugu. 9 muri abo baturuka mu ikambi ya Nduta irimo impunzi zirenga gato 77, mu gihe 6 nabo bavuye mu ikambi ya Nyarugusu irimo abarundi bahunze barenga gato 50,000 bahiswemo n'umugwi Nyabutatu ugizwe no Burundi, Tanzania n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi. Ni mu ntumbero y'ico ishirahamwe HCR gita mu Cyongereza Go and See aho impunzi zija mu gihugu zahunze kuraba uko ibintu byifashe, hamwe no kwirabira nimba ico zahunze kikihari, gutyo bagasubira inyuma kubwira bagenzi babo ko botahuka, nk'uko bisigurwa n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Igihe bashika kuri uyu wa kabiri, nta na kimwe bari bemerewe kuvugira ku maradiyo n'ibinyamakuru. Yamara umuyobozi mukuru ajeje gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'intoragati mu gihugu, Nestor Bimenyimana yabwiye Ijwi ry'Amerika kwicatumye yiyumvegwa uwo mugambi ari uko igitigire c'abahunguka cagabanutse cane.
Twagize inama turabona ko ibitigire by'abarundi bahunguka bava muri Tanzania baguma bagenda bagabanuka cane. Twavuye ku bantu 700 kuri konvoi, tugira kandi konvoi zibiri mu ndwi, tuva ku bantu 1,800 tuja ku bantu bari munsi y'ijana. Se turabona ko biteye amakenga. Niho rero twavuga tuti abo bantu kugira bahunguke nibaze birabire mu gihugu ingene hameze. Haje intumwa z'abantu bahunze bari mu makambi ya Nduta baherekejwe na leta ya Tanzania, bamwe bo muri leta ya Tanzania hamwe nabo mushyiramwe mpuzamakungu hasere musanzwe muziko ari ryo rije gutahukana impunzi. Mu nyuma hazoca ikindi bita come and tell.
Nka bose bahunze mu mwaka w'2015 bavuye mu ntara za Makamba, Rutana, Rumonge na Bururi. Bitekanijwe ko bazotemberezwa mu gihugu cyose kwirabira ingene umutekano wifashe, ivyerekeye agateka kazina muntu, amatongo n'ayandi matongo yasizwe n'impunzi n'ibindi. Yamara abasigaye mu makambi bavuyemwo ntibashima icyo gikorwa. Bamwe mu mpunzi Induta n'Inyarugusu muri Tanzania bemeza ko batigeze bagishwa inama, gutyo ko izova muri ubwo rugendo batazovyemera.
Hanyuma abantu barungitse abandi biwabo bimbonera kure kukurumba bakorera ubutegetsi ko ntitwigeze tubimenya, nta n'umwe yagishije inama, nta n'ubuzi iyo batorewe.
Idufunga umwe wese yarazi nyine yahunze naho yavuye kugira ngo acike ku icumu mbwe dusanzwe dufise abarongozi ku ruhande rw'abashefu de zone, ku ruhande rw'abaserukira ikambi abo bita bande kambi. Aba rero nabo nta mahirwe baronse yo kugenda.
Bitekanijwe kandi ko izo ntumwa zizobonana n'abahungutse bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo babashingire intahe ingene babayeho. Bamwe muri abo baheruka guhunguka babwiye Ijwi ry'Amerika ko bahangayikishijwe n'uko utwo bahungukanye twaheze, ndetse akaba atanamazu barubakigwa. Gusa hari n'abandi bagerageza kwiteza imbere.
Turi batanu mu kibano n'ukuri nta ngorane, ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa nubura. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yaragezwe irabomoka, sanze yarabomotse narashoboye gusanira ikunda, ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwari ko bwaratabagunyitse.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzayiza kutwica.
Ndadandaza kandi n'ubu mbayeho mw'ubwo buryo, nkongera nkajya mu ishyira hamwe nzandaziganya ndose amajana 5 nkayabitsa hariya, ariko ikintu nkeneye nkagenda nkatora ingurane bakangurana hanyuma nkazoriha.
Izo mpunzi zahungiye muri Tanzania zozo zemeza ko zifise amakenga kw'inyuma y'ubwo rugendo ibikorwa bigamije kuzitabukana ku nguvu bishobora kwiyongera. Basaba ishami mpuzamakungu ONU ribitaho n'igihugu ca Tanzania cabahaye indaro ko vyo bareka, akaba aribo bifatira ingingo yo gutaha atagahato.
Rero amakenga n'ukurumba aha bakiye bagiye kudufata kutubwira ko n'impunzi bagenzi bacu bagiye hanyuma baragaruka basanze hariho umutekano hari amahoro urumva ko ari ingorane habagiye kuduha igiti nyine batubona baca badukubita ubuhiri dutahe dutashe
rero mu ijambo rimwe twebwe iyi nkuru twakiriye nabi cyane kuko twebwe nk'impunzi turazi ishu twahunze turazi ubwicanyi twahunze turazi turatezwa twakorewe duhunga nta muntu rero ashobora kuja kudusirukira ngo mu Burundi hariyo amahoro.
Igihugu cya Tanzania nico kirimo impunzi nyinshi z'Abarundi izirenga gato 126,000 mu gihe abakiri mu buhungiro bose hamwe barenga 257,057. Igikorwa nk'ico c'intumwa z'impunzi ziva muri Tanzania zikaja kuraba ingene umutekano wifashe mu gihugu zahunze zivamwo mu Burundi cari carigeze kuba mu mwaka w'2010 ku bari barahunze mu myaka y'igumikime 1972 no muri 1993 mu ikambi ya Tabira icakurikiye mu mwaka w'2012 nuko igihugu ca Tanzania caciye cugara makambi yose ayandi arasambugwa maze abari muri yo batahukanwa ku nguvu nkuko impunzi zari zarahunze ico gihe zigasubira guhunga ubugira gatatu mu mwaka w'2015 zibivuga. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika ya makuru arabandanya. Mu Rwanda leta ivuga ko mu minsi ya vuba hagiye gushigwaho uburyo umunyagihugu hazohora ronka icyangombwa cy'amatongo atabanje kujuragizwa mu buyobozi. Zumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda, niyo nkuru adufitiye.
Mu mpera z'icyumweru gishize minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze yari yitabye Inteko Ishinga Amategeko ngo asobanure ibibazo bigaragara muri serivisi z'ubutaka. Bimwe mu bibazo yagejejweho birimo ubutaka bushyirwa mu nyungu rusange ntibwandikwe kuri leta, ibyemezo by'ubutaka bisohoka ntibihabwe abanyirabyo, n'itinda ry'imitangire ya serivisi z'ubutaka muri rusange. Minisitiri Mujawamariya Jean d'Arc yasobanuye amavugururwa leta yatangiye azarangiza ibi bibazo.
Ibindi birimo gukorwa hari gukorana n'irembo umuturage azisabira bitabanje kunyura ku karere. Harimo gukorwa icyangombwa koranabuhanga ku buryo ingendo zo kujya gufata ibyangombwa gikozwe mu buryo bw'impapuro nazo zizavaho. Ahangaha abaturage bakaba bazashobora kujya babona icyangombwa cyabo kwirembo.
Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku micungire y'ubutaka yasohotse umwaka ushize yagaragaje ko hari imanza 421 z'ubutaka leta yimuyeho abaturage ku nyungu rusange ariko ntibuyandikweho. Iyi raporo kandi yagaragaje ko kugeza ubu hari ibibanza bisaga miliyoni n'igice bidafite uwo byanditseho. Yongeraho ko hari ibyemezo by'ubutaka bigeze kuri miliyoni 2 bikibitse ku biro by'abayobozi kuva mu mwaka w'2010 bidahabwa bene byo. Iki kibazo cyanagarutsweho n'abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko kuba badahabwa ibyangombwa ku mutungo wabo ari imbogamizi.
Mwadusabiye ibyangombwa nk'iby'abandi Banyarwanda tukabibona.
Inzarira turya imva, nta byangombwa by'ubutaka dufite rwose, ni nabyo kintu dushaka kugira ngo tubikugezeho nabyo. Ubu ntitwasaba inguzanyo nk'abandi,
tufite ubukene, nta butaka dufite duhinga, n'ababeshwa hano guhinga.
Kuri ibi bibazo by'abadahabwa ibyangombwa by'ubutaka hiyongeraho n'icyo abaturage bakomeje kugaragaza ko imisoro bacibwa ku butaka bwabo ihabanye n'ubushobozi bafite muri iki gihe.
Hari ibintu biyera bibangamira nkatwe rubanda rugufi, nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, nk'ikibazo cyo gusorera amazu. Ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye, nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ni hari guhinga utuboga ni hari kugira te none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko babajije ministre Mujawamariya amaherezo y'abaturage bananiwe kwishyura imisoro ku butaka batunze uyu depute wa Nyirigira Glorioza
umuturage mwaganira ati gena ngiye kubarisha bambwira ko ari miliyoni ati gende ndebyera n'ubushobozi bwanyu ufite miliyoni sinanayibona nzabyihorera bimere gutyo ngo nyine leta kwizabutwara cyangwa nipfire nyine abana basigaye bazirwariza cyangwa leta ibutware ariko kumva n'umuturage yabikuganiriza kumva nawe ntabwo uri bubone igisubizo uri bumuhe ngo nyine miliyoni ayigejejemo akabona adashobora kubasha no kwishyura arabyihorera ese bizarangira bite nibyo se kuko abaturage bavuga bati leta izagira ibyitwarire
iki kibazo ndetse nibyo abaturage bibaza ku misoro yabananiye kwishyura ministre w'ibidukikije mu Rwanda Mujawamariya yabitanze ibisobanuro
abo bo mu cyiciro cya kabiri batabimenye ariko imisoro ikaba imaze kuba myinshi hari abo njyanama zagiye zisonera ubu ngubu turanakangurira abadashobora kwishyura imisoro yagiye yiyongera kwandikira njyanama kugira ngo zibe zakwiga case by case zibe zasonera abo baturage iyo misoro cyane ko hari aho usanga bamusoresheje umusoro w'ubutaka butuweho kandi nta bikorwa remezo birahagezwa
nyuma y'ibisobanuro byatanzwe na ministre Mujawamariya abadepite bagaragaje ko banyuzwe n'ibisobanuro bye Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Assumpta kuri iyo nkuru tu amakuru yandi tubandanyirize mu Burundi aho umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi uratewe impungenge n'amakarashishi y'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ZNDD-FDD bamaze imisi bakorera mu ntara zitandukanye z'u Burundi abakorera ayo makarashishi abakora ayo makarashishi bayakora mu nyambaro ziranga umugambwe wabo rimwe na rimwe bakarenza ko n'imyambaro y'igipolisi aho baca bagenda baririmba indirimbo umugambwe SNL wemeza ko zidahumuriza agatogwasa atwara SNL akaba ari umushingamateka yigeze kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yabisiguriye mugenzi wacu Diane Nini nahazwe mu kiganiro muri Isanga bagiranye
oyi byo sagasishishwa rumuntu ese byo bibabigira akeraho amyabigira muri ya ntumbero nyene yo gutemba abantu n'iki tudi migambi bafitiye kugwaruka cyango arigeze no kumva urwo rugambo SNDD-FDD avuga yuko bagomba gukora ikarashishi rwose bakagira ibikiriza yagutse binini rwose ngo yuko ngo bazoja ngo gupa ku imeri ngo mu mahanga ibyo byose urumva mugabo ni imvugo kumbura ifobetse kuko si nibaza yuko mu gihe cya none ubwato upakira amakontineri si nibaza ko hari abantu bazoza kwikorera amakontineri bayakura mu mazi kugira ngo nihindi avuze kumbura ko hari aho bazoba barungika mu butumwa nyine bwabo nk'uko
abaza bashira isano hagati y'ayo makarashishi n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari harimo kurungika izombonera kure muri Kongo kwitegura kubitandukanye birimo no gutera ubwoba abanyagihugu barafise ukuri canke nta kuri barimo
sino cyashoka mvuga ngo bategurwe kugira bagenda cyangwa bagende hariya mugaba mu gihe baba bategurwa kugira ngo babarungike ahantu hari umutekano muke mu bindi bihugu yariyo byose byozova bibagora mu gihe bugendayo bakagira ingorane ingene bo bisigurira abarundi ingene bo bisigurira ababyeyi babo bana mu gihe batigeze cyane ngo batangaze ku mugaragaro ko babarungite aho hantu ibyo rero nibaza yuko byogira ingaruka mbi kuri kazoza kubwo rwaruka n'imiryango yabo
icuka kiri mu gihugu cy'u Burundi ubu ga Honorable Gaton Rwasamura kivuga ku iki ku bijanye n'agateka kazi na muntu kubijanye n'ubwigenge ku rubuga rwa politiki hari ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga yuko ari chatewe intambwe mugabe bikavuga ko hari hakagihadze hari imigenderanire irikirana naguka hagati y'u Burundi n'amakungu harimo ububirigi harimo ibindi bihugu bitandukanye mwebwe murabivuga ku iki yo migenderanire mukavuga ku iki icuka kihari muri kino gihugu mu gihugu cy'u Burundi
yabwe muri rusange twaje tuvuga yuko Uburundi sizinga Uburundi burakeneye kugezeranire myiza n'ibindi bihugu byaba ibihugu bya kure byaba ibihugu bibaye kuko ni uburenganzira bw'abarundi abakozi b'igihugu babwiriza gukora kugira ngo iyo migenderanire ibeho kandi ibe myiza. Ariko nibisigura yuko kubera kumva hino hino ingendo z'umukuru w'igihugu ingendo z'ubucanyi z'uriya, ibisigura yuko ibi bintu ari yororo mu Burundi. Ingorane zirahari, turarwa kuvuga kwa politike kugira ukukuma ngo hariya ngo babonye ikiziga, kumva bahanze bashe bagihambaye hutihute nta basohoza abaye abantu biva barapfungwa bagirizwa yataamaremeze gusa. Nibaza yuko umbure amakuvu wo kuvuga bati hari intambwe yatewe, nibaza yuko bibaza ngo hari ibintu bizoca bigenda mu gihe bahoze bati reka tugerageze twiyegereze ubwo butegetsi. Ariko ashobora kuba arisagira imigenderanire y'amakungu ngabo umunyagihugu wewe tubona agumamewe hafi muri rusange. Novuga ko hari intambwe zindiya yatewe, yaba abo b'amahanga bahanuza barundi se nibaza ko bari kubahanura uko bibaza yuko bahanuha.
Muri ko muvuga uko mu gihe hasigaye imyaka itatu kuvuga mu 2025 hakaba amatora y'abashingamateka, inyuma y'iyo myaka itatu hazoba hasigaye ibiri, mu 2027 hakaba y'umukuru w'igihugu. Mubona ico cuka kibaganisha he muri ayo matora? Muriteguriye nk'umugambwe SNL kuja amatora y'abashingamateka muri 2025 muri 2027 ho mwipanze gute ku rubuga kuvyerekeye ayo mukuru w'igihugu?
Nibyo uko ndiko byifashe baragerageza kubikora kujya kumbure baduce kupatuce buto parabe ko twobahe birubuga bonyene mugabo ivyo nikoza tutokora tubwizwa kubandanya uvuga kwa politiki uko ibishobora guhinduka bishobora guhinduka kugiye cavyo kandi nibihinduka abantu bareza amaboko ariko bihinduka abantu bariko barakora. Ni ngombwa rero tubandanye n'urugendo rwacu kandi twebwe tugumana icizere yuko ibintu bizogenda neza ataraho twoca dutana n'akabando tukakuruka. Ibyo byo bari kosa rikomeye cyane ntidushobora kubahebera urubuga bonyine, tubwiza kubandanya naho duca bufundinda buhoro. Icyo twizera ni uko ibintu byose bizofata umurongo wabyo ubereye umunsi niwagera.
Ijwi ryanyu ga Gaton Rwasamu ni amashingamateka rigera he? Muri mu nama nshingamateka mukaba mufise abanywanyi mwemeza ko bahohoterwa, iryo juju ryanyu rigera he? Rimaririkiye ababa haya madri muserukira mu nama nshingamateka y'u Burundi?
Inama nshingamateka ego irahari mugabo ipfunga kandi sifungura, ibyo byose byugariye mu ntwaro kuko intwaro yihariwe n'abasemeze DFDT kuva hasi gushika hejuru. Abo nabo rero rimwe na rimwe hari igihe usanga n'ivyo by'amategeko utobabwira, ndetse murazi yuko navuga yuko umugambwe wabo ari cyo gihugu avuga ngo umugambwe wabo ngo wavuye mu maraso ngo sibe n'indi migambwe yagiye gusaba kwemererwa mu bushikiranganji. Ibyo byose ni imvugo uba iza gukabura abo bantu nyine bagira iyo myifato yo kuyondeza abandi kubaburabuza, ugasanga nyine batanga yitwaje ibintu biriya mama ngo cyarabavunye mama ngo bamenye ngo bavuye ngo biki ngo ntagusubira inyuma. Ibyo byose urumva ni ikibazo, ni ikibazo kubera yuko niyo nama nshingamateka urumva yuko si twebwe turi benshi gusumba ibyo bashatse ko birengana uko byaba biri kose birarengana ko bafite igitigiri navuga cy'umurengera. Mugabo turagerageza kuvuga ko dushoboye ibishobora kumvirwa bashatse kubihindura akabihindura, batashatse kubihindura naho mugabo ntibavuga ngo ntibabyumvise tuba twabivuze.
Ubutegetsi buhari murabuha amanota ngahe ku icumi muri kino gihe buhamaze buraheruka gukwiza imyaka ibiri buhamaze muraba muri SNL hari kiyo kirahinduka canke
ibyo byose? Ese ko ari igice boronka kuko ntacyo tubona bararangura gushika uno munsi. Amajambo menshi gusa turayumva mugabo ibikorwa ntacyo tubona, ku rubu ntacyo tubona biraza kugabanya maganya n'ibibazo by'abarundi n'abarundi
kumenga hari abamaze gukugwa mu mirimo itandukanye kuva aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuze ati ndarira ndabaririye ndirira ibitandukanye bitagenda aravuze ubusuma aravuga ubutungane aragira iki hari abavuye mu mabanga ariko
bangare ko bamukura ngaha ejo bagashaka bamuhaye andi mabanga umva gufata ingingo rimwe na rimwe hari igihe zifatwa kugira ngo base n'abahoma amaso uko ni wawa wavuze yuko umuntu yamunaniye n'iki n'iki ahamejo atumugeza mbere y'abantu sumbe yari afite urumva yuko agenshane kibi kibivugwa
ikibazo kijanye n'ikenagi isukari n'ibitoro n'ibindi bikoresho bya nkenerwa mu gihugu cy'u Burundi ico kibazo muraciyumvira kwike
kijanye n'itunganywa ribi y'ubuzima bw'igihugu kuko isukari icyo kimwe n'ibindi bidandazwa ntabwo yagomba kuba ikintu cyakagwita abantu yategereza kudandazwa n'uwo ari we wese ikindi nacyo ni uko udandazwa uba urekuwe ushaka kugwa wese leta niyo yamenya ukuntu ikurikirana kugira ngo ntihagire abigika mu kintu kandi nuko uruganda rumwe dufite gukora isukari sasumo mu gihe dushaka gukwiza isukari abarundi bakenera ni ngombwa leta yumve yuko kuyikora mu mahanga nta yindi nzira iriho iboza itora inyishu y'ikibazo rero igitangaje ni uko leta kuva sendedetede cyo ku butegetsi yumva yuko sosumo ariyo yokari yonyine hanyuma yuko mu kirenge cy'iyi n'amashinga amateka yaheruka twari twarasabye yuko kuba kuyikura ahanga kugira ngo basahirize umwimbo wa sosumo nubwo byakozwe ntibyabaye umuti kuko ubuhoho isukari kuyirondera mu gihugu cy'u Burundi isukari ariko kugurondera ikintu kibujijwe mugabo byose kubera yuko hari abantu babyungukira ngo amafaranga y'umurengera ikibazo cy'igitoro ni kuko igitoro babwiza kuraba ukuntu cyama kihari hariho n'amafaranga yagenda ngo ni fo karubira ayo mafaranga ntituzi iyo bigenda yakoreshejwe ku buryo igitoro gikena mu bindi bihugu hose usanga gihari hari abavuga ngo kiduzi bere yuko cyashe kiboneka ndabyibaza uko kuko amapera y'agaciro yo kukizana ntayahari mu gihugu ubukatibaza rero leta ikora iki kugira ngo amafaranga yose aboneka y'agaciro akoreshwe mu buryo bwo mu muco kuko amafaranga ava mu ngabo zagiye kugarura amahoro muri za Somalia za Centrafrique aza ku kwezi ku kwezi yose ashyiriye mugabo ntawumenya igihe nakoreshwa ntawigera amenya ngo hinjira yangana iki aca akora gute n'ibindi nk'ibisata by'ikawa ni iki n'ibisata kuva kera ibyo byari bitunze Burundi hari ngombwa nyamukuru muri ibyo byose gukena kwayo n'iryo tunganywa ribi igisata cy'ubutunzi
gudufatiye nko ku isukari no kuvuga ko ata mundi muntu wundi yemerewe kudandaza isukari mu gihugu cy'u Burundi abayivana hanze nabo canke abufatiye ngingo bakavuga ati reka natwe twibidimira bikaje tuyihingure leta iyo babere ntambame
gushika ubu isata cyo gushinga amahinguriro kiracyagoye ibi ntambamye kuko none utari umusenyi David ngo ubwo burenganzira mu buronga unaburoze naho n'ibirumva ntihabura amakondisiyo bagushiriramwo ugasanga ku mbure ntibibijya kukorohera kandi none icyo gisata cy'amahinguriro cyafite na kiyindi ngorane umuyagankuba n'ukoresha mu ngo dukwiye amahinguriro yo uyashingaho ugakoresha umuyagankuba wakuye iyo byose urumva n'ingorane bigaruka hahandi itunganywa ribi ry'igihugu
agatongwasa mutwara umugambwe Senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo muyage kubazo bitandukanye by'ibigezeho mu gihugu cy'u Burundi
Chiti mwese mukundara dijwi rya Amerika biganiro twatiguye muri kano kanya bigarukiye ngaha turabashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka Tashimiye Nadia Taho yadufashije kwegeranya ibiganiro tubateguriye Frederic Ngondikije niwe yarabihagaririye turabashimiye namwe inshuti mwese muduteza amatwi kandi turabahaye turabateye akamo mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika ku mbuga ngurukanabumenyi n'ahandi mugire umugoroba mwiza murakoze mwese.